radio ya Indundi Culture amakuru mu Kirundi.
Mu gace ka Nyamitanga ni muri commune Buganda n'intara ya Cibitoke ni gice cy'isaha 12 n'iminota 15 nizo saha dufise muri studio za radio Indundi Culture n'umwanya w'amakuru mu Kirundi. Amakuru yo kuri uno mugoroba agizwe n'izingingo nkuru zikurikira. Abanyagihugu bahora bakora urudandazwa rw'igitoro bacishije mu binywabi bakuye muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Congo bagitwara mu gice cya Nyamitanga muri commune Buganda intara ya Cibitoke. Bavuga ko batekewe n'ubwoba kuko bamwe ubu bariko baraswa n'abasirikare abandi bakakwa icyo baba baranguye, ariko abo banyagihugu bakemeza ko urwo rudandazwa rutemewe. Mukaza kubyumva muri ano makuru. Umugabo ku mutumba Gatabo ni commune Kayogoro intara ya Makamba n'abakenyezi babiri baraciriwe ibihano bitandukanye na sentare nkuru y'igihugu ya Makamba muhari mu ntaha y'ikibiriraho yo kuri uyu wa mbere. Bose bakaba bari bahagaritswe kuwa kabiri indwi iheze inyuma y'igandagurwa ry'umukenyezi wo muri ako gace muri zone Cibitoke mu buraruko bw'igisagara ca Bujumbura. Ho havugwa ubusuma bumaze iminsi bwibonekeza mu masaha y'ijoro canka y'umurango mu ntwaro. Bavumenyesha ko ico kibazo abo barongoye batarakibamenyesha. Mumenyere ku munsi wa kabiri ni inkuru y'amagara y'abantu, no munsi tukaza kubashikiriza ibijanye n'amagara yo mu mutwe. Uruhagarara kikaba ari kimwe mu bimenyetso bigaragarira ku mugwayi. Tubafitiye n'ayandi na makuru agari mwa bw'ibyuma na Matiyo Habona Yesu Dieudonne niyo yanzwe amejinga ndayabashikirize mu kanya n'inkuru imwe mukwayo.
Radio Indundi Culture.
Ndasubiye kubaha mwiriwe mwari mweje kuvyumva mu ngingo nkuru kw'abanyagihugu bahora batunzwe n'urudandazwa bw'igitoro bacisha mu kinywabi bakuye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo rumaze iminsi kwahagurukiwe ahitwa Inyamitanga muri commune Buganda intara ya Cibitoke. Bavuga ko batewe ubwoba kuko bamwe ubu baraswa n'abasirikare abandi bakakwa ico baba baranguye. Yamara rero baremeza ko urwo rudandazwa rutemewe. Ico basaba nuko hatoba kujaniranya mu mikwabi maze indwiba hamwe n'uko ko igifashwe co garukanwa ku masoko. Ngo rudandazwa nkugo rwari rwihanijwe n'umukuru w'igihugu mu mezi aheze. N'inkuru ya mugenzi wacu Noris Nduwimana.
Abanyagihugu baba muri ako gace bavuga ko batekewe n'ubwoba kuko ku munsi wa gatanu heze harashumwe muri bo ahitwa Kagwema muri commune Gihanga hafi yaho kubera urwo rudandazwa rwo mu kinywabi. Hakogwa amasako adasanzwe mu mazu gushika no mu mirima. Bihebuye ku rudandazwa rwari rubatunze ruhagaze kandi ku bwa igihugu k'igikenye gitoro.
Nivyo no igihugu barangura bakaranguza bagasubirayo nta mutekano kungabana no kuri kubera ibyo bitoro.
Icyambere hariho umukoronera ava ku mudubugu wewe jewe yaranyicaritse ambwira to kwanje ngo rurashashe fisi bido 16 ararasa amasasa 3 kubera ubwoba cyangwa hasi kandi ugize uradekaje ukiruka cyabakurasa cyangwa bakakugirira nabi n'amakofe ugahakwa gupfa. Hari gihe mbere bagukubitisha inkoba bafise
ibi by'ibitoro si twe twabizanye natwe tuja mu ibarabara kugira ngo duhige ubuzima.
Abo banyagihugu rero babona ko atacyo buzogo rudandazwa inzira bo bita yo gufasha abarundi bene wabo.
Twari twashatse kwibwa bene gihugu nyene twifashe kubera bitariko biboneka.
Nibatubwire duhagarike Burundi niyo duga iza kukirondera ino ntigaruke kukirondera kuko natwe tubona igumiza duca tubuguma turangura.
Yamara rero baranemera ko uru rudandazwa rwa magendu ari icaha. Icyo basaba ni uko ibitoro bifatwa kuboneka iyo biherera.
Twibaza ko baba baje kutwiba hari n'ibyo batunyaga bakabidandariza mu maso yacu.
Nyamba babitwambuye basi botuma babijana muri OBR ibintu byose bitemewe n'amategeko yo bavyambuye ya fraud bishika muri OBR.
Uburongozi w'intara ya Cibitoke yo mishamirana iri hagati y'abanyagihugu n'abajeje umutekano naco bushima kuyivuga ko ariko kuwa 31 Kigarama guheze abadandaza nkabo bari bagabishijwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agira ati
umuntu azofatwa ariko anyegeza ibicuruzwa ivyo arivyo byose kubera uburiganya yitwaje ibi nabiriya azokwakwa uburenganzira bwo gucuruza hamwe n'ibindi bihano ruhasha.
Yitirimwe y'igitoro co mu bwoko bwa essence muri ako karere ubigeze ku mafaranga 20 y'amarundi ibi ya maritiro 200 nayo yahori gugwa hagati y'200 na 180 ni 310 mu mafaranga ya marundi 2000 ziheze iri hagati y'200 na 180 ni 400 ya marundi. Ingene kirangurwa ntingene kivaho muri Repubulika ya Intwaro Rusangi ya Congo gushika i Burundi ni mu makuru yacu yo kuri uyu wa gatatu.
Norisindu Imanura kereyo tugume muri izo ntara nyene z'uburengero hafi yaho ibubanza imwe mu miryango iheruka kwimugwa mu matongo yahora irimiramwo mu ruhongore kama gwa Rusizi uri muri commune niyo ntara nyene ahitwa kugagaragara baridoga ko abana bayivamwo bamwe batanguye guheba amashure ishikiriza ko ibyo bitumwa na mikoro make iyo miryango kuva yirukanywe muri ayo matongo abanyagihugu bafise amakenga ko bamwe mu babandanya baheba amashure bashobora kwandukana izindi ngeso basaba gusubizwa uburenganzira bwo gukorera muri ayo matongo mu mpera z'umwaka warayuheze ari ku rwego rujejwe intwaro rwari rwamenyesheje ko rukirindiriye ibizova mu matohoza ariko akogwa kuri ayo matongo kugira hamenyekane abasigarana aho barima. Inkuru ya mugenzi wacu Yotamira Tuzi.
Uyu mukenyezi aba hakurya ya Buringa abaza mugenzi we arengana ko yarosa haja guca amahera yo kurima. Yemeza ko we n'abagenzi we batakironka ababahakazi ko kurima kuva hafashwe ingingo yo kudasubira kurimira mu ruhongore kama gwa Rusizi yarahezi indwi zibiri. Kubera iyo ngingo abana bamwe bamwe batanguye guheba amashure. Abanyagihugu bafise amakenga ko nyuma yo guheba amashuri abo bana bazoca batangura kwiba imirima y'abarundi.
Umwana akatazogenda ku ishuri yaraye ubusa ngo areke kujya muri wa murimo wa nakagukica ikigongo. Oya bazobyiba n'abantu bwabo uko tugiye uyo mukagaragara nta mwana yigira sonza bamuye iminsi rero tumaze iminsi twica imaharo n'abana benshi mbere batajya no ku ishuri.
Ku bwabo babona ko leta yoreka amatongo yahoze ari ay'abanyagihugu imbere y'uko uruhongore kama gwa Rusizi gwagugwa mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe akarimamwo. Musitanteri wa komine Gihanga Leopold Ndayisaba twamurondeye uyu munsi ku iterefone yiwe turamukena, ariko mu kwezi kwa cumi na rimwe umwaka uheze yari yamenyesheje ko ico kibazo c'abanyagihugu cari kikiriko kirigwa.
Ivyo abenegihugu baragerageje kwitura inzego zibijejwe kandi barashitse n'ibiro vya nyenishobora mukuru w'igihugu turavugana icokogwa yuko hobaho kuvyukuri kuraba yuko izo mbibe zoguma ari izo canke aho guhindura kuko rero novuga ko twari n'inama ya 12 gize umugwi nawe araje kugira amatohoza kuri abo bantu bene abo bene igihugu bavuga ko parke yatwaye amatongo.
Uyu ndi twarondeye ni umuyobozi w'indero muri komine Gihanga nawe nyene tukaba twamukenye.
Yotamira Tuzi. Mu gisata c'ubutungane mugabo ku mutumba Gatabo ni komine Kayogora intara ya Makamba yaraciriye umunyororo wo gupfunga ubuzima bwiwe bwose kwa amateka y'ubwenegihugu nubwo kutaba ahandi hantu atari mu ibohero. Abakenyezi babiri nabo umwe yahanishijwe gupfungwa ukwezi kumwe uyu ndahanishwa gupfungwa amezi atandatu. Aho hakaba hari mu ntayi kibiriraho yo kuri uyu wa mbere yashashe muri sentare nkuru y'igihugu ya Makamba. Uyo mugabo akaba yaburanye icaha Chemanga bose bakaba bari bahagaritswe kuwa kabiri ndwi heze nyuma y'igandagurwa ry'umukenyizi wo muri ako gace aho Makamba twakora mugenzi wacu Serge Sindayigaya.
Umunye wa gupfungwa ubuzima bwe bwose kwa amateka y'ubwenegihugu yagabo nayagenga imiryango kutarekurirwa kuba mu kindi kibanza atari mu ibohero bishitse akagabanirizwa hano naho gushika aho arekurwa nakuriwe kuba mu gihugu cy'u Burundi hamwe no kwerekanwa mu ishengero ry'abantu. Izi ngingo kandi zigashyirwa mu ngiro naho ugira uwunguruza. Ibyo ni byo bihano byarabiciriwe mugabo azwi ku izina rya Jafari Ndakubwayo batazira metode wo kumutumba gatanu muri komine Kayogoro intara ya Makamba mu rubanza rw'ikibiraho rwashashe muri sentare nkuru y'igihugu ya Makamba. Muri iyo ntayi kibiriraho uwagize icaha akaba yaburanye acemanga. Abakenyezi babiri biwe nabo hamwe n'uwundi mugabo barejejwe icaha co kwica umuntu, ariko abo bakenyezi baca bagirwa n'icaha co kubana n'umugabo umwe ari babiri. Umugore mukuru azwi ku izina rya Nintuze Violette yagiriwe n'icaha co gufasha mu kurenga ibigo yanishijwe gupfungwa ukwezi kumwe wa kabiri nawe faida ntirandekura yagirwa nisho cacha mugenzi we ashashirwa gufungwa amezi atandatu amagara magabanijwe biri vya bitatu biriwana ndiyo kubwaje Jafari nayo kimwe cha gatatu kiriwe na wakenyezi biwe uko ari babiri ugira kane nawe ari we Merake Nkurunziza sentare kaba mwejeje icaha co kwica umuntu kuko ari we yatabaje akibona ikiziga cy'umuyisi tamyesha ko abo bose uko ari bane bari bagarutse ku munsi wa kabiri ndwi iheze inyuma igana ku wajye umukenyezi w'imyaka 53 azi ku izina rya Beatrice ndo nibitanga yabangaha ku mutumba gatabo muri komine Kayogoro Makamba Serge Sindayigaya Radio Inundi Culture
Radio Inundi Culture
Radio Inundi Culture amakuru yacu arabana ku isaha 12 n'iminota 27 bamwe mu banyagihugu muri zone Cibitoke komine Ntanga mu baro ku bigisagara ca Bujumbura barateye impungenge n'ubusuma bumaze imisi bwibonekeza muri iyo zone buba mu masaha y'ijoro canka y'umurango abanyagihugu bavuga ko barara ntibuca kugutinya kwabo basuma babamenera ko hama bakabagirira nabi ubona ko umutekano ugokongerezwa muri ico gice mu ntwaro bamenyesha ku ico kibazo abarongoye batarakibamenyesha muri iyo zone ya Cibitoke muri ku bigisagara ca Bujumbura hakubitiye mugenzi wacu Alice Ndayizeye
akaroroka hafi ni kwibarabara rya gatanu aho mu ijoro rya keye abantu bataramenyekana bugura inzu y'umuntu bagatwara imbonesha kure nk'uko twabibwiwe nabo twahasanze aho bavuga ko atari n'ijya mbere habaye ubwo busuma muri urwo rupangu
mubanye ngaho yagiye ku matekejo tubyutse umuryango wuguruye kuraba basanga bamutwaye televiziyo nta mezi menshi ndahamaze kuva ndahashitse nyene tabona kumengo ari habasuma kabisa
ahandi havuga ubwo busuma ni kwibarabara rya 11 aho naho nyene bavuga ko buguriye mu ijoro abantu baryamye bakagenda bahivye
natwebwe ryari samedi pase haraje basuma nyene kwiba barabomora bari telefone n'ibindi bintu byo mu nzu
ubwo busuma bamwe babibaza ko bwo buva ku bukene abandi bakavuga ko biva ku ngeso z'abantu ziba zitandukanye
twumvira nyene ko biva ku bukene no ku bantu urazi nyine mu gisagara abantu atandukanye
abanyagigo twaganireyo muri iyo zone bavuga ko uwo munsi badatekanye kuko bamana amakenga ko bashobora kuza kubiba
natwebwe nturara dusinze ukati natwebwe bazoshaka dutera nyene banze kutwiba taranye nari hatari
twagira ubwo kubera umusuma amaze kuza hagusanga mu nzu ntubuze ibyabazanye hasanga baje kubitera nabi
abanyagihugu basaba rero ko umutekano wo kongerezwa kugira ngo ubwo busuma butuzwe
abacunze umutekano uboneka keshi
haba ku murango haba amasaha y'ubucagucagu akaba abantu bakurikirana uruje n'uruza
urongoye zone ya Cibitoke Ingrid Pascaline izimbere yatumenyesheje ko ico kibazo atarigera kimenyeshwa ariko akavuga ko mu ngendo ariko aragira muri iyo zone nihagira hasanga havuga ubwo busuma hazoheza hakongerezwa umutekano muri ubwo busuma buvugwa muri ico gice iruhande y'iyo mbonesha kure havugwa ibateri y'umuduga impuzu n'ibirato hamwe n'amakara n'imbabura
Alice Ndayize na urakenuye umwe mu bari barongoye umugwi wo gushigikira uwahoza mumenyereza w'umugwi serukira gihugu mu mpira w'amaguru Jean Gilbert Kanyenkore aranegura inyifato yerekanywe n'abari bagize uyo mugwi wo gusahura amafaranga yari yagenewe guhabwa uwo mumenyereza Patrick Harakandi ashikiriza ariko ko ku bantu bashika 11 banyuruje ayo mafaranga agera ku miliyoni 10 z'amarundi abagera ku 9 bamaze kuyagarukana Harakandi aranakebura wese afisi iyo ngendo kuvavanura nayo tumukurikire
icyambere tayikogwa cyiza twakoze hama hajya mu bamuri kumwe n'abantu bakaba bafite ibyumviro bitandukanye twe twagikoze mu ntumbero yo kumushigikira uyu mutamagize ibintu by'amateka na cyane cyane mu mupira w'amaguru tuce twumvikana rero uko bizogenda kose amahera zoturukanya yose tuzoyamushikiriza Kanyenkore Jean Gilbert ayo mafaranga nk'amafaranga gushima ibintu bihambaye yakoreye umupira w'amaguru ngamu Burundi yakoreye kwaruka ndabaza umuntu yarajuje kuramatike mbetwinjije ngahe imiliyoni 4.5 none ko ikimwiyugaranye ariko turaharusha sawa imutangire rero maya acha tangi miliyoni 3 imiliyoni 3 muri za 13 na yose yinjiye muri stade yo haba miliyoni 3 kimenye nashikiriza ikintu ukuntu bimeze aba bantu bose bazi kwatwa ya mahira bagabuye bayagarukana umva byari bizwe abantu 11 bagabuye umwe wese ibihumbi 5,708 barahabwa niba yagarukana mu mahira twarabyumvikanye twarabisezeranye nitwihemba abantu mwiyumvire kwihemba futa mu mutwe urabona uno munsi ukora yasubiye kugira amahera kwire bayasubize hama tuzayamushikirize aho
rero ikintu ca mbere gikenewe wewe uri umuvyeyi umaze kujya abana
ubivuga ko bigenda gute
je nimvira ikintu cyose abantu bakwita gatima mpembe muye imukwiriye aragashimwe kiwe kamwe kujya bakamuhaye hama ukeneye musabe mu nyuma kuzindi nzira
Radio Indundi Culture amagara y'abantu
Mwabyumvise ko ari inkuru y'amagara y'abantu tubashikiza imisi yose ya kabiri uyu munsi tubaganirira ibijanye n'amagara yo mu mutwe anashobora guhungabana bitumwe n'ibiza bishobora gushikira umuntu nkuko bisigwa na muganga nimubona Goderive yanonose ibijanye no kugwanya indwara zo mu mutwe uruhagarara kikaba ari imwe mu bimenyetso bigaragarira ku mugwayi inkuru y'amagara y'abantu tukaba twayiteguriye na mugenzi wacu Egide Nahayo
ibiza nimwe mu mvuzo zishobora gutuma amagara yo mu mutwe y'umuntu ahungabana nkuko umuhinga yanonose ibijanye no kuvura indwara zibangamira amagara yo mu mutwe muganga nimubona Goderive bisigura
ibintu by'ibiza birahungabanya amagara y'umuntu n'ishanjana amagara yo mu mutwe ndetse n'amagara yiwe muri rusange rero mu kuguhungabana kw'amagara yo mu mutwe iyo ibyo biza bishikiye umuntu iyo uwo muntu ataciye aronka ubufasha mu mwanya uri hagufi ngaronka abantu bamwitayeho bamuremesha biramuhungabanya
none nibyo bimenyetso bigaragara ku muntu afite indwara zo mu mutwe bitumwe n'ivyamushikiye muganga nimubona arabisigura
iyo yagize amahirwe akagisimba ndikimuhitane akenshi aguma garuka muri vya bindi nyene byabamwo muri cacago nk'ubu nk'akarorero nimba ari nk'umuntu yagoyeko n'umusozi akagira amahirwe yuko bamukura akagarokoka aguma abona umenga wa musozi umuguyeko aguma yumva afite uruhagarara umenga nubwo utaba ari umuguye ku bunyene wa musozi wabumugwa ko umwanya uja kuza akagamagavye ni ukuvuga ngo mu bimenyetso biranga ingwara yahamuka hariho kwirinda gusubira aho wagiriye icago canke kuja hasa naho cyo kimwe rero nabonye ibintu byabo bigenda kubera imyuzurira
uyo muhinga kandi avuga ko hari aho abantu batitura abahinga kugira bafashe umugwayi kubera imvo yerekana
uretse yuko hari gihe bamwe bataza kubera batabamenya aho bitura kandi bikanaza bivanye n'urugero bigezeko kuko kenshi bo bazana ngaha ni wa muntu byagaragaye ko yiruka mu ibarabara pe ariko hari abandi babibamwo batiruka mu ibarabara ubona umenga bagenda bakomeye ariko afite ibyo bimenyetso bafise ntibamenye aho bari guca kwitura hariho
ikindi kandi izo ndwara zifata abantu bose ariko ku rugero rutandukanye hagati y'abakuze n'abana
nivyo imigwi ntibangamirwa co kimwe kuko nk'abana bakiri batoya iyo bagiye bahungabanywa nimwe nagenda ndavuga urasanga kenshi badashoboye guhangana n'ivyo bibazo kubera bataba bafise ubwuzure bukwiye abo turakunda kubakira ugasanga mbere n'indwara yabo iyo kugaragara muri ya myaka y'ubuyabaga ugasanga ariho indwara zimwe zimwe zice zigaragara kubera vyanse ko wa mwana ahangana na vya bibazo
nana bafise izo ndwara abahinga mu vyo kuvura amagara yo mu mutwe babafasha gute bino tuzobigaruka ko mu nkuru amagara y'abantu izokurikira
Egide Nahayo ndagukenguruke kuri iyi nkuru y'amagara y'abantu bari waduteguriye ni no kuri iyo nkuru nyene turangije ko amakuru yacu ku isaha 12 n'iminota 35 nkengurukire mwese mwari ko murayumviriza nkengurukire bagenzi banje bamfashije kuyegeranya nkengurukire kandi na Mathieu je mu ngabwe y'ivyuma Dieudonné niyo yanzigamiye nabashikirije ndabifuze kubana yamugira umugoroba mwiza mwese aho muherereye murakoze